turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tango manzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ingingo nkuru ziyagize umurwi ugwanye ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wemeza ko araye ugaze igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu
n'ibyo matayisa kandi yengaho n'abagabye igitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura cyitiriwe ndirimba zayo n'ambara zibaza byana bandenge n'umuntu.
Uyu ni Patrick Nahimana avugira umugwi Red Tabara ugwanye ubutegetsi bw'u Burundi ku ruhande bw'u Burundi barahakana ko ico gitero kitigeze kigabwa aya makuru arimo nayandagezwe hirya nino ku isi tuyarambura mu kanya isase muri hafi ya maradiyo yanyu. Eka makuru yacu tuyahere muyagezeho ijyanye no kwisaha inama igira 76 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatanguye kwa kabiri w'indwi iheze ibandanya muri leta ya New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Abakuru b'ibihugu n'amaleta bazotangura gushikiriza amajambo yabo kwa kabiri w'indwi za mu bategetsi bo mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko bitegekanijwe ko bitaba ino nama harimo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitegekanijwe ko aza guhaguruka ku mugoroba w'uno wa Mungu aza guherekezwa n'abategetsi barimo umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro umuvugira Madame Evelyne Butoyi n'abandi bakozi bo mu biro vyiwe. Urugendo rwe rwa mbere muri Amerika nk'umukuru w'igihugu rubaye mu gihe umugwi Red Tabara gwanya leta aramutswa wemeza ko waraye ugaze igitero ku kibuga c'indege gikuru ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye aza guhagurukira ko ku mugoroba w'uno wa Mungu. Igisirikare c'u Burundi kirahakana ariko ko ata gitero cigeze kigabwa kuri ico kibuga turaza kubigaruka ko handi hato. Ariko hagataho kuva ikiza ca virusi ya corona caduka n'ubwa mbere inama nkuru y'ibihugu bigize ONU ibaye imbona nkubone iyo mu mwaka uheze yabaye hifashishijwe za video naho biruko igice cya gatatu c'indongozi z'ibihugu 193 bigize ONU bazorungika ubutumwa bwabo hakoreshejwe za video kubera ikibazo cyo gucandagwa. ONU aha ivuga ko abazokwinjira bose mu nyubako zayo babwirizwa kuzaba baricandagishije nta n'umwe ariko naho biruko azosabwa kwerekana icyemezo cy'uko yacandazwe nka president wa Brazil bitegekanijwe ko azo wa mbere mu bavuga ntiyigeze yicandagisha mu ndweze yavuze ko afise ubudahangarwa kuko yigeze kwandura umugera wa COVID ya 19. Leta ya New York ikaba itegekanya ko mu kiringo c'imisi inama izomara mu micungararo ya ONU hazoshigwaho ibibanza vyo kwipimishirizamo ikiza ca COVID ya 19 no kwicandagisha kwa gusa. Incanco zizotangwa azoba ari zakozwe na sosiyete ya Johnson & Johnson zitangwa kuri doze imwe rudende. Abategetsi b'ibihugu bigize ONU mu nama nkuru ya 76 mu gusozera twobabwira yuko bazoshimikira ahanini kukuraba ico kurwa mu ntumbero yo gutuza ikiza ca virusi ya corona no gukingira ibidukikije. Mwagezwe hirya nino ku isi ku mugabane wa Afrika muri Nigeria abagizi ba nabi bari ku yabandi banyeshuri 10 mu bo bari baranyuruje bavanye ku ishuri rye gukira isengero ry'ababatiste riri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umukuru w'iryo shuri yitwa Bethel Baptist High School yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko abasigaye kubohozwa mu banyurujwe haraheze amezi abiri ari 21 gusa. Reverend John Kayaba atwara iryo shuri yavuze ko hari amafaranga ariko atatangaje igitigiri yatanze kugira ngo habohozwe abana 8 hanyuma abandi babiri bakaba barekuwe kubera uburwayi bafise. Naho atatangaje amafaranga yatanze muri rusangi mu minsi yahera yari yavuze ko abanyurujwe basaba ko hatangwa amadolari ya Amerika hafi 2,500 ku mwana umwe kugira ngo arekugwe mu kwezi guheze. Abo banyuruje abana baba 150 bari barekuye 15 aba baje biyongera ku bandi barekuwe mu kwindushya. Abategetsi ba leta ya Kaduna ishuri rya Bethel Baptist riherereyemo bakavuga ko abamiruje abana ari ababandi kuva mu kwezi kwa 12 abantu bitwaje ibirwanisho bamaze gutera amashuri ashika kuri 10 muri Nigeria yose ukunyuruza abana muri Nigeria muri kahise byakunda gukorwa n'intagondwa za Boko Haram hamwe n'abarwanyi biyitirira idini rya Islam ariko biraharawe ko ubu hari n'abandi babikora bakeneye gusaba amafaranga ikigega cha Onyucita abana ku isi UNICEF mu mfunyafunyo kikavuga ko abana bagera ku miliyoni umwe muri Nigeria yose bashobora kutazoja ku ishure bivuye ku bwoba bw'umutekano wabo no gutinya kunyuruzwa bari ku masomero ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio VOA akaburungu.com adresi ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'umutekano aho mu rwiro rwa detabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko araye ugaze igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu mwitangazo uwo murwi wasohoye wavuze ko hari abasirikari b'u Burundi batari bake basize ubuzima mu mirwano uwo murwi wemeza ko ikibandanya kubera mu ishamba cimeza rya Rukoko ku ruhande rw'abo barwanyi bo bavuga ko hakomerekeye umurwanyi wabo umwe gusa u Burundi bubeshuza no makuru yose ibindi tubibaza mugenzi wacu Pierre Clavernio nkuru akoreje ijwi ry'America ikigali mu Rwanda
umuhari w'abagwanyi witwa Red Tabara uvuga ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga c'indege mpuza makungu ca Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishirwa mungu nk'isaha zitanu ni mu itangazo ritoya wa muhari washize habona ubicishije ku rubuga rwa Twitter Red Tabara wongeye ko uti twaratanye mu mitwe mu gihe nk'icyesa himwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungira ikibuga c'indege twarateye n'ibibombe bitari bike yamara igisirikare cy'igihugu cavyamiriye kure umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Bigereke yanse kugira byinshi avuga kuri ico gitero mu majambo make yatubwiye ati ivyo muvuga twebwe ntavyo tubona wo muhari Red Tabara wavuze ko wisha abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho uvuga ko wowe ataco wahatakarije ibi igisirikare cy'u Burundi nticadukundiye kugira ico kibivuze ko kuko umuvugizi Colonel Floribert Bigereke atashimye kwishura ku bibazo yacu nta n'urundi ruhande atawegamiye ruragira ico rubivuze ko ico bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'ico kibuga c'indege mu makartye ya Rukaramo na Maranja bemereye ijwi ya Amerika ko mu ijoro buca bakwa mungu bumvise inkoho nyinshi umwe muri bo yagize ati twari tugiye tuje kuryama duca twumva amasase menshi yamaze nk'isa imwe canke irenga gato harimo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane inshuro ndwi cyangwa umunani gushika ubu ntituramenya ibyari byo bitegekanije ko kuri uyu wa mungu umukuru w'igihugu aca kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye agana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONI abanyarukaramo babwiye ijwi rya Amerika ko umutekano wakajijwe bikomeye ku nkengera y'ico kibuga c'indege ndetse ko hiriwe harakorwa amasakwa mu mazu muri ico gice abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nk'uko abo banyagihugu babidutangarije ikibuga c'indege ca Bujumbura nico conyene u Burundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva canke zija hanze y'igihugu kuri uyu wa mungu abakozi b'ikibuga c'indege bavuze ko ibikorwa bitahungabanye indege y'ababirigi n'iya Ethiopia zazanye abantu atangorane hari n'abandi bafashe ingendo ayo masasa ntaco yahungabanije nta nico nonekaje umwe muri bo niko yatubwiye ico kibuga c'indege citirwa Melchior Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko igihe kinini Leta y'u Burundi yama yavuze ko hariyo abagizi ba nabi abagwanyi ba Red Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iryo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakurya Rusizi uruzi rugabura ivyo bihugu bibiri wo muhari Red Tabara wavutse nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwo wari perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemo mu mwaka w'2015 Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakoze mu kiganiro nanje maze kugirana n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana nabanje nongera nsubira kumubaza ko vyukuri bateye ikibuga c'indege kiri I Bujumbura mu Burundi
ndamutse ari Claver Niyonkuru ni jo matai sa tan yengaho na kwa mje idukero kupiga shule kuchangia mbasi kile mbele na kwa namba na idukaja jana vanda ni na mo
muvuga ngo zarabandanije zabandanije kuva ejo zibera he aho zatangure niho zikibera
oya ejo inyuma y'igitero twaza kugira shirege mu matari joro twebwe twasubiye mu birindiro byacu tuzanzi mu ishyamba rya Rukoko bo rero uno munsi abaserikare b'igihugu baza bakurikirana aho badukurikirana niho rero intambara zabereye uno munsi mu ishyamba rya Rukoko
hanyuma aho ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye abahazi hariho yinjiriro yinjirira ko abaza baje gufata indege hariho irindi yinjiriro riza yinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe ni ku bwinjiriro canke ni ku busorokero bw'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye
ahantu aho hashyizwe mu bitaro byacu aho ku matike ajya indege Guru coba cakap juga sakau. Di ni nado di bawah kubiru biru biru ini je kita kacang aja mereka.
Mungkin wanya gute ko aku mono ni adi aku dulu kira nah aku dulu kira inte. Kalau kau kau ngari ni insinda.
Aku teru aku na ilmu mesti kan aku musuh apa tanpa aku nanti kita kau aku.
Ija hono ni kariye uretse aho indege zuguru kira na aho ziguru kira mutubwiye binti nibiki.
Dono kariye kujua kazi ni.
Eko. No muri yo migwano muvuga ikibandanye
iste ama ubi yaranda magetike kuri kuba kinyane ni boko no dogo ariko no migwano yarandangiye bara biye yawe kaba kuje ta bariye kibo kara bache mu rano no tika katsu kitamo no hoja kashi ko bidi
mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho ubwahe bwoko bw'amasasi mutera mwari mugamije iki ariko hari habari ko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu vyitezwe ko ava aja i New York mu namigira 76 ya ONU ivyo nivyo nivyo mwashaka gukora cyane hari ikindi mwari mugamije
ibyo kuko cyangwa urugambi rwa Tanzania cyatangiye kugira ngo bagenye urugendo rwa Tanzania ariko n'ishimwe ariko niyo kwikanye mu byo bitanzwe kirimo mu Rwanda kirimo mu Rwanda
Ibyo mukahitamo kuzerekana muciye ku kibuga c'indege.
Yari cyigiye mu matike n'aje kontrola ngo kuko ku kibuga c'indege n'ahantu akomeye ku buzima bw'igihugu rero. Ibyo tugomba kutugana kugira ngo mugwanye ufite uburyo bw'ikibuga. Ubwo rero twahitamo kuzerekana ahantu ngo mugwanye. Niho komeye gifanya igihe cyo kutugana.
Naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kwera urugendo rwa president Burundi Evariste Ndayishimiye ahava akora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwavuze ko atari cyo muganije ibitero nk'ibi bivugwa bikunze kuba mu gihe hari ikintu cinije kwa mu gihugu cyo Burundi cyane kiriko kiraba ku Burundi aha turatanga nk'ama n'amatandukanye yagiye araba mu Burundi hakavugwa ibitero muri iki bitero byo mu Rumonge muri iki bitero bitandukanye by'ahandi hantu kwa ikintu n'ivyo bitero byamabiza cyane bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi kigomba kuvugwa ku Burundi yaba n'amamuza makungu yabivyegeranye bitandukanye yaba nama abera mu Burundi yaba manama abera hanze ariko atikitabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye
ibitero byaba bitabara karendwe yari wasinya tikora ni cyaba ayo manama ariko hagiye mu Burundi na bigashika kare ni kitero ana bari ta ana de gobera bizinye bizinye ko bizinye ko makungu akamenya ko bizinye ko bizinye ko bizinye ko bizinye ko bizinye ko bizinye ko bizinye
ko bizinye ko bizinye ko bizinye iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira
ndabara niba ndabwiye uno mugo cyinjiye mu koko n'ibindi 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 n'ibindi
abavuga nabo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa rede tabara bubu bari mu kuri nta kuri barimo
oya abantu bavuga ko twitiri ibitero tutakoze nta kuri nta kuri barimo Ede tabari budi ki yono kibaya gipo de kandi go usobo di yeto budi ki kino kato abi hono nabako kiko de koko Amora binari nyo mwa pita muri di oyo nyo de koko gimahi Lini gari do mwa oyo nyo de koko amri kola yi yisho kya
Patrick Nahimana uvugira umurugi urwanyi utege tsegu uru ndi rede tabara Mwrakoze kuri kano kanya mwa yishu di Amerika
Mwrakoze kuri kano kanya mwa yishu di Amerika
Reka twibutse yuko igisirikare c'u Burundi gushika ino saha kivuga ko atagitero cigeze kigabwa ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura mu Burundi. Amakuru yacu dushetse yabandaniriza mu Rwanda avugwa ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishikeko bubasaba ikibano kwegera abafite ibibazo mu ntumbero yo kubarinda agahinda k'umurengera. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi ry'Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyabagitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madame Mukanziye Goretti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane. Ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa. Nkibuka ko ndavyeye mwana gahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urwo runaniye nari nayibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho presence yanjye ari iyo gupfa. Bari barambuze kumva abantu bavuga ngo igiti cy'imbwa ikindi kimbe bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangiye no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi hari abundi bushimi hari abundi bugahe. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujya ugira abandi kubabwira yuko ibyiza biri imbere, kubabwira inkuru ya Yosefu yuko yakiye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza, noneho ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugereranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe n'ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na centre de santé. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 2020 ariho twabonye ibibazo bya COVID, dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ariwe 2019, twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiriwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, nari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kubaho gupfa bindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo yaje urwango nk'umuntu wakundaga kwa kubwira ngo ndakwanga tazi ikintu kibi wakoze gihambaye ndibuka ko najyaga nani kutubarwa ngambwira ngo mbabarira niba ikintu nakoreye ndabona utavuga ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite urugo rubirurica ugafuhagaze ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari kuba umuntu afite ikihe kibazo ko atagifite ngo nasinzira mbese bya bindi byiza nubona agenda bivaho nawe yaba igihanganye gute umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression benshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyahura
nyuma rero ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS rivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye asuta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye uno munsi ku mugoroba ikibazo cy'agateka kazi na muntu mu Burundi ntikivugwa ko rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashyirahamwe arenga 50 akorera imbere mu Burundi bavuga ko mu gihugu hari umwidegemvyo kandi ko inzego zijeje kurengera uburenganzira bwa muntu zikora akazi kabo uko bikwiriye kurundi ruhande ariko ishamwe mpuzamakungu ONU n'amashyirahamwe arenga 40 mpuzamakungu n'abarundi akorera hanze y'igihugu cyabo bemeza ko guhonyora uburenganzira bwa muntu bibandanya kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi kandi ko ONU yabwirizwa kugumiza ijisho ku Burundi mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabigaruka ko na Sixte Vigny ni muraba president wa CNIDH commission yigenga y'igihugu cy'u Burundi jeje uburenganzira bwa muntu hamwe na Gerard Hakizimana we ni umukuru w'ishyirahamwe Fulicon F rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama undi mutumire wa Thomas Kamirindi ni Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Fokodi
twebwe mu ntara zose turashikayo kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu byifashe neza turabona ko gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu si ibintu umuntu ashika ko avuga ngo yasize kwihangira ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu wari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'u Burundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu Burundi kandi ko gatera akazi imbere nibaza rero yuko raporo sinzi icyo bishimikije ko mugabo ibyo mbona jyewe ndabona ko tumaze kugira intambwe ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu turabe ingingo zitandukanye maze gufata ku bijyanye n'ubutungane ku bijyanye no kurekura abanyororo ku bijyanye no guha ijambo amashyirahamwe atandukanye harimo nayo muri sosiyete sivile turari ibiko birakorwa kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kuronka ibyo afungura ashobore kwiga bitagoranye ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gusindakiza agateka kazi na muntu reka mbere dushake dushyire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambo bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko turimo mu Burundi ari nziza kandi nta n'umwe z'ukuri keretse uwo nshaka kubihakana naye handi hoho ibyemeza biriho kandi ni byinshi cyane nk'abaterankunga batera akazi imbere cyane
perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamara iyi komisiyo ya Loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze nibyo
nagira ndakubwira wese yuko yuko nawe ushaka kuraba amatariki bitwo yaronka aho umukuru w'igihugu wenyine atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu miryango yose itandukanye ahereye no kuba bahiganywe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu muri ako hezi ni ukuvuga ko bashobora kureba batashaka kubivuga mugabe tuzi turabizi kandi ibyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambo biriko biraba muri ako kiganiro by'ibinyamakuru byarabaye kandi bo birabandanya ibijyanire by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banza kwemera ibintu kandi bazi ko biriho
noneho duhe ijambo Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Fokode Maître mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bukihangayitse bigihangayikishije cyane yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero n'ubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa nibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri Fokode
Murakoze cyane amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa CNDH n'ufata yuko bitangaje kuko yatezwa kuba igisho ry'agateka kazi na muntu mu Burundi mugabo mu gihe cyavuga ati byose bimeze neza twateye intambwe idasanzwe ibivuguruzi byavuze ni Commission d'enquête des Nations Unies gushyira habona kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yaba yo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu hamba kandi perezida wa CNDH icyiza ciwe muntu yogenda avuze nuko twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu bizwa baranyuruzwa muri Fokode tumaze gutohoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa muri ino minsi ya vuba dufise abarenga 30 banyurujwe kuri buno butegetsi bwa vari sito ndayishimiye kandi abanyuruzwa nta narimwe bigera baronka ubutungane ni kuvuga nta muntu n'umwe dufise uno munsi yuba yarakurikiranywe ku cyaha cyo kunyuruza abantu si n'ibyo gusa hari n'ibindi byaha byagiye birakorwa kuva 2015 ugeze uno munsi twarindiriye ubutungane tukabura rya noneho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aheruka wenyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko baravyumva yuko ubutungane bwo mu Burundi bugeze aho umwansi ashaka wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira abashikira umukuru w'igihugu ni nabakeya ku buryo kumburengera ngo bamushikiriye ari bake cyane uravye abamerewe nabi abishyuwe abantu ababisa abantu banyuruje bakigeze bashobora kuronka ubutungane sinumva rengera n'umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo mukuru wa CNDH acavuga ati ibintu bimeze neza kuko nagomba nibutsa abatwumviriza nta gihugu gishobora kubamo agateka kazi na muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza
ariko se Maitre Bigirimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduhengero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu Burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba
kuva 2015 murabizi na perezida wa CNDH arabizi iby'agateka kazi na muntu usanga ibyo kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi atamuntu yo kubahuka kuryogora ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga gatwe
yego Maitre yego ariko nyine narindimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu Burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko
ariho ariko arafise urugira adashikako iyo turiko turatabariza abantu baba banyurujwe bizogora yuko wumva ishyirahamwe riri Burundi rikorera avuga yuko abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baje kunyuruza umuntu kanaka ibyo birabagora ntibinagora nayo mashyirahamwe gusa biragora na CNDH raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe na nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero umuvunja y'ibita kirahwata niyo yonyine dosiye bavuga bati umuntu yari ibyo bita disparition force niyo ka yonyine bavuga bisigura yuko na CNDH yatinya kuvuga ibintu biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka CNDH bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hariho badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni nacyo bituma twahunze igihugu kuva 2015 ni kubera
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda niyo ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mari kumenaje we Diane na Nina Hazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na Fasi Rugebehu twese ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kwandanya muruhanirwa ahanje tuzaza kwa turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.